Tashimwe komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana ku FM 104.3, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karongi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura ku FM 88.9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezitatu akaburungura byacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Ndi muri studio y'inzwi, muraza kuntunga, murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi rwafunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzo. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya Amerika 170 ku kwezi, ahani dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi. Harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize, natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira akagashahara. Base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi basunze umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga, kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga abakorera bigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 amafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ku muganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugeze he? Turabigarukako. Ikindi juri ry'Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira kino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Utu tubazo ni tumwe mu two tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi. Natumiyemo Melance Akizimana, ni umukuru mu rurunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu. irishira hamwe ryanditse rwete ryiyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese na mwebwe niyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abari ko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwe bwe murumva ko Idris Giza haraka gripe kateye ngaha anyangira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwira abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira icyo mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve cyo mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nababonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
ego nibyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hari abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri mwaro mu ntara ya mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro medecin generaliste hanyuma twumva yuko abo baganga iyo batubwiye twumva yuko atampu zarimo kugira ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kizanwe n'umushahara ego nabo rero niko twari twabyumvise hanyuma tubwire rero nkuru abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera nuko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu aha abantu ubwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimo utwara akarere ka mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese wamusanga ariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiye i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko naryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga mejeb ratubwira yuko bagipfunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana hari agacerere haragacerere karenze kuri ico kibazo
umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe kuri juri ya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko cyukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe bwitwamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa iba badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ibyo ngaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hari habigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canke yandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga canke ijwi baba bafite mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hari habigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hari ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze ngari ibindi byavuga ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi bansi
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburi iburi umumetre generaliste yohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze konsiritasi zaraduze imiti barayibidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga wawe akora ntibiduga ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu se muri iki gisata gusa muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sinovuga ko ari n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane
ego deka munkundire melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ivyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman Gaddafi kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga uherera Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazize filimu bazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo imyuga kandi ikibazo cyafatira isi yose isi ifite ibintu byo kubona muri rusange hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese nizo dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zikoresha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zishobora gufashwa hakaba n'izindi zofashwa zabaye n'izindi zifasha cyane bimwe babisanze umva ibintu byose birafatwa ko bigarugira ingaruka ku bantu bose zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse
kwihangana nuko rero umunsi muri isanga nabazaniye Melance Hakizimana twari urunani FNSS rurikiyemo amasendika mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi turayaga ku ngingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari byinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane. Wowe ico baza Milance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba.
Ego ico no baza abo kandi mu mwenda mu kizi bwa mbere ariko amahoro neza. Ego murakomeye. Ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni bukeye buke bisangiye n'abandi barundi. Ego none abaganga bahagaritswe boba basabye kubiriga agashahara cyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi novuga noterera urabona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimwo. Rero muva ko Leta yari ikwiye kuzana inyigisho ku bakozi bose b'abanyarwanda biri mu bantu mu bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari bituma agashara kataduzwa. Kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa Leta ntibigira nkana Leta igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe. Rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona asumye inyama akabiza ibintu biteye imbere cyane abandi bo mu rugo ntibocaa bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyanke basuzugure umubyeyi cyanke bamuge ko ahubwo bisaba atahure igihe barimwo. Nizere ko atari ubugombe bwa Leta bituma umushahara utaduga cyane. Ikindi naco Leta ikira imuguhereza navuga Leta nayo isaba igerageze ibone yuko bivanye n'impamvu abashobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo bose n'abandi bakozi bafise muri akamaro ko kubaganga kwanza kubera abaganga nibo igisata kitoroshye cyane. Iyo muganga ari kavura n'inzigo akavura atameze neza nize ko igihugu twagirira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu cyose kiraba kikajya mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere.
Nuko urakoze cyane Kadafi. Mbere ko Melance aca kwishura akabazo k'amatsiko umugani w'abanyarwanda niwe wavuga akabazo k'amatsiko ahuri ni mu ikambi.
Ego
ikambi yitwa gute?
Kakuma.
Muracari benshi abarundi bariyo mungana gute?
Hari abarundi benshi cyane. Abarundi baba uko rikoreshwa mu 2020 gute.
Nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire tuba dushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi rya Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu. Ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituzange
namaze kuyijya nagenda bakwikema cyane bakunda kandi bino bakunda bose ijya cyane namaze kuyijyamo kandi ndafunda amakuru yanyu ngira makuru n'umugambi y'amakuru ndamubaga yabonye hehe.
Urakoze cyane
ari Amerika zibabesha zimuga mubesha kuri turabemera n'umubesha.
Urakoze cyane Gaddafi. Abo bapfaso ni muri kumwe ngabo muri Kakuma turabakeneye mu biganiro. Urakoze cyane. Ubwire ururanirwe mu byurimwe. Ego Melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabiri kiraza kuvyara ikibazo ni mutabigaruka ko ntacu. Muduge kwijambo.
Murakoze nagira ndamushimire Kadafi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura. Ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye kashahara. Ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya Pimejeb hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bisata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50. Ibyo rero hariho bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu. Izo nizo nkuru twebwe
gatatu cy'amagara y'abantu FNSF dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gifata cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gifata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gifata cy'amagara y'abantu twama dusaba kubira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byaranze ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendikati mejedu mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku bisiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yaba ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga hari abari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cyo kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare gihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti vyogenda ukunuku nuku turavye kwitunga rihari
icyo rero
kirashabuze cyane icyo kintu batacumbitse urumva n'ingorane
murakoze cyane rwose Milance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufite Selemani ndahera kuri Innocent Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Gisanga uherere ga Innocent
ugamu gisagara cyawe cyumva mu kanyoshe
akabazo kawe cyane intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kema amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twumvise
FNSS
FNSS
murakoze ku ego duka ku ijambo Innocent
icyo navuga cyocyo nimba aye abaganga barakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye azajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera agashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kuja hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo hama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibotera yegerekera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero barabe baca inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka si abaganga gusa hari n'abigisha bose
urakoze Innocent
yuko agashahara kabariga hama leta nayo ibone gukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza si byo
Ego namwe murakoze kutamagara ku cyo cya America.
Ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze ku byo ino savuze mugabo mbanze na kiri na na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibico icari mu Kimburu ikaze ku cyo cya America.
Ego ego makoze yo tuzwana magazi ku mugabo mukuru w'intara ya Muhinga. Inerano fise nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu yene igigu kimeze. Abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko gusaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa. Bafite aho batwarigwa mu mateko batwarigwa bi aho batwarigwa ni bitaba ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu. Cyo bakiri igihugu kitafite amategeko. Kuko barize sa yuko abo baganga nyine bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye. Ega murabe muri gashahara kuri leta batumeze umushahara kuko niba twafata umushahara uhembwa mu bihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bremastudio nawe ko ari igenda nabi
ariko nta wavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akona karero niko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'Ubukiwati
urakoze cyane ego ubira umunsi nzangaho imuyinga utaramukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nangora n'akibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa ntangora n'imwe ihari
urakoze mugenzi ubira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego idosa yakanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko bacoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe ico twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze haja nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita lemetse haja igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunze iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo bishike kure nico bituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntiriho umushahara ku ngugu nico bituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu bisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo bicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi y'ibiganiro bakaganira none ababwiye mu gifata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijyanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero batiyofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura ubutakazi ntakazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza aramaze kumenya ukuntu kamere iyumvire rero umaze iminsi ingahe ariyuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga n'ibintu bisanzwe uwo muntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani yavuze ati acuga igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera cyewe aha noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni 2 ku muntu yize imyaka indu canke irenga
imiliyoni zibiri aho twa gukora amafaranga y'umurenge reka noneho tumvise yuko hari inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda kunuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo arico ibiganiro hajya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze nico kibazo kidoca gihera eka aho ukiza ricuka kibi kigatuma n'abasigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo
bigiye
nico nobubwira
ego
ingorane zishikiye mugenzawe Ferema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuga uti mbona yuko byogenda kunuku umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane urabye ibindi bihugu ukuntu bahemba nacyo bituma navuze ndi nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu na kare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe ni runani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ry'isendika
ni sendika
y'abaganga ni twoba ko sendika y'abaganga runani no kuvuga yuko abahahuriramo amasendika
menshi amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngo kanamenye rimwe na rimwe baca bashiramo two bishaki
bo ni turaronka neza uduhi inkuru mugabo ndatwebwe twabyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse aho asanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yari azimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashwe kuko ntitubona icyo ari guca gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niho hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yoba aherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze hanyuma mu bavuze hari abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'Uburundi none yishura gute babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma ariko turaduze hari kibaha hari nyinshi baha mugamo nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana twanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaza muca muri kagarukako Isaya uratwumva
ba
ego uherega Isaya
mereye mu mujyi wa Goma muri komini wa Karisimbi nakoze kumera mfite n'ibyo muri ko
yego uduzije kugira ngo tushobore kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwa 2023 waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
nuka uko ngo agaze kugaragaza neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumize urabona cyane mbe ni siterance rero na tugaruke kuri kigo
yego
y'Uburundi urabona umuntu arahembwa amafaranga amadorari 60 amadorari 60 ukayashyira kuri bwamufasha mu rwego rw'iterambere mbere ryawe ugasanga umushahara we uracyari hasi tuze ahantu mperereye umutekite arahembwa na miliyoni ebyiri miliyoni ziri z'idorari
ngo miliyoni ndi gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe
arahe tubwe arahe urugero arahe ngo nka miliyoni cyangwa se ibihumbi mirongo itanu z'idorari ugasanga umwarimu ari guhembwa ngahe ari guhembwa ibihumbi ari guhembwa amadorari mirongo inani ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi ugasanga umushahara w'umusirikare nawo uri hasi ugasanga umusirikare nawo arimo arahembwa ibihumbi mirongo itanu ugasanga rero niho umutekano no gutangireho kuba umuntu yaza ufite
Izaya, je nukuri numva nariko ndakumva neza, numva nariko ndakumva neza. Melance mwe muriko muramwumva neza.
Oya sindabyumva.
Reka muhinga bw'izima tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko abafata umwanya kandi nivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo duke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'abaganga uduzwa. Kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafite amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana
no erega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu
yego
iyo abantu bataganira
yego
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mugasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi cyangwa abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyangu bavugane bati iki cyogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo urayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero nuko byatoza kugenda mugo urumva ko atari ko biri bica bisaba yuko bamwe barashavura abandi kubera afite ingufu agaca yitwaza ingufu kiwenda gufunga baca usanga rero ingorane ziradutse nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyishu bitora agasho ntikigeze gatora inyishu na rimwe iminsi yose byama bigaruka mu biganiro
mbega none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi ariko urumva ko byatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
erega iki kibazo
cyabwe
umuti utegereza gutogwa nyine umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntihaje ku kazi ngo aje mugashe umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisirunuru mukavugana ukuntu byogenda erega hajya nawe abivuga kuko aba yabonye icyo yinjije abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi ni entreprise ziteza imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo bo mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni ukuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe ni ukuvuga ko atavarera afite nta gaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugo umukozi we ntahabwe agaciro izo rero urumva ko hari ibibazo bitegereza gutora inyishu kandi vuba bigatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufatwa ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe.
Murakoze kuduha umuco. Twakire na Filipo ku yindi murongo wa telefone. Filipo, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga, dusangire iki yako. Uhereye ka Filipo. Uri muri Kenya. Uno munsi muri Kenya mwatwitavye muri benshi. Akabazo canke intererano.
Cheko intererano yiwanze. Mu bisanzwe ndaba leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaraba ukuntu yogira ntiyo yongeza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibati barasohoka igihugu erega nibwo buzima bw'abanyagihugu. Kuko nk'ubu uye umuganga amaze kwita umudogiteri igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwabo ukadusanga ntaco ariko aradifasha rero bagiye bahunga igihugu ku mvo z'uko baba babona yuko atagashahara gafadika baba ariko bararonga. Rero igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikaduza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi. Kimwe co ciyumviro cambi.
Urakoze cane ngaha muri Kenya ubwira umunsi mwiza.
Ego,
Melance, ikibazo c'abaganga ngo basohoke igihugu cifashe gute? Bariko baragenda ku bwinshi, nibisanzwe niko vyahahuze bamwe bajima namba na hehe canke bimeze gute ubu? Mugeranije.
Ego, mbanze nunganire uwo ahejeje kutwunganira.
Ego.
Filipo ari muri Kenya.
Ari muri Kenya.
No kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari kwihenda gose, kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza. Icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza. Udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto. Icyo bituma rero ushigikiye cyane icyo cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu. Amagara n'amazi asesesha ntibayore, niko basogokuru bayiguze. Muti rero bimeze gute?
Ego,
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu, basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye. Urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda. Uzurabe no mu kibano cyo naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha. Twari tugiye gupfa umuntu turabona abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfa uwo muntu. Kubera iki? Bavuga ati bose bagiye barasohotse, bamwe bagiye Tanzania, abandi bagiye muri Kenya, abandi bagiye mu Buganda. Ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane no munsi turimo zifatiye ku bukene twese tuvyumve kumwe, twumve kuba ukundwa bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo. Ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane, kandi urazi umutahe leta iba yarashize mu kubigisha. Hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije, birateye ikigongo n'agahinda. Ni kuvuga rero haracari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba, kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa.
Yego, mu minsi yahera hariho sinzi ko ari byo bwariho amakete ya canacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu bategetsi b'u Burundi arimo n'umwiza kaminuza bavuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo. Ivyo vyari vyo ayo makete yari ayukuri? Hari amakuru muyafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hariho umurindi w'abantu baba baganga baba batari baganga bagenda mugabo urumva hariho n'abavuga bati hariho n'abusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheduka buri icyo ukora ukabura akazi ibyo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire tubura tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntari ko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ari kaze ku jugi Amerika no muri Sanga
muri makende ina tor hanyuma ndi hano muri Kenya
yego
muri make ikiganiro nka duhaye ni cyiza cyane
ndakoze
ariko hanyuma kibaza nzi ko nabwira ko mbaga ntubaze ishami nawe ngo ishe ntereye
yego urabaza hamubwira ucutirereye akanyani rwawe
yego hanyuma ndeka mbanze ntange ishingiro ku ruhande rw'iwanjye nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa bahabwa umushahara mu Burundi birabonekana neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwarabyinze ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko umengo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona bashobora kuba bovaho bakagenda aho bashobora kuba baronkera akazi cyangwa aho bashobora kuronka udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo nabo tubona kandi n'abagiteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya njye mbona umengo leta ntabwo yazashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo wifuza akazi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo ubwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byinshi ntushobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa n'ab'ikoti y'ukwezi birababana n'umuryango uzotunga gute cyangwa uzotunga yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora gute kandi ubona ko amafaranga uronka ari butume umuryango kandi uguma wiyongera binataye ko n'abantu usanga barize bakishyurwa mu buryo bwa leta usanga ababadekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turi abanaka nanumviye imiryango idashobora kubaho gute nagira mbaze rero umutumire ngaho ikibazo kimwe gusa ari cyo ciki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite n'ibintu byayo na bije ya niwere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga bashobora guhabwa agashahara gasabika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyane nabo nyine bashobora kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuba nkagifasha umuryango ego mucyari cyangwa nashatse kubaza haba iki cyangwa iyihe ntambamiyo iri kubitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngo ari Nairobi ego mirasa akabazo ka Nestor Nairobi
ego nicyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo ni cya kindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero ndiko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafite muri buri gihugu nari mpereje kubivuga mu kanya umuntu icyari kuko aba afite amagara meza ayo magara meza rero yari akwiye kubungwabungwa tukamenya ukuntu bayabungabunga tuzashobora kugira umuduga ntushobora gukomera utamba muri garaje kugira ngo bambe bawubungabunga umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje ntibikunda mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyine nuko kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza kuko uvuze uti kora ibi wase ndagucunga uko siko bigenda siko byateza kugenda hagize ikitagenda neza mutumvikana ko nukuje inama n'ingingo mukavugana muti nifashe uku igihugu n'icacu reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza ni cha kiganiro rero namwe mvuga kwikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu umwe wese cyari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite icyo agaciro amuha umuntu aronka agaciro kuko akomeye muramaze kubona naho yaba ari gihangange iziba zivuye hanze kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoresha ibindi twarabonye cy'igihe cya COVID igihugu cyararose imfashanyo nyinshi mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa mugabo nta gashimwe mu cyagiye twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumye gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu
murakoze ko twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone Tito ikaze kujugya Amerika no muri Isanga
ego murakoze murakoze kuma kajambo
muherere ka Tito
merenga mu bwiza niho mba ibujumbura je na shase kutanga inerera nuke sura kandi mbaze n'ikibazo kubera urabona yuko no ibintu leta irufira akora jewe sindabishima na gato kandi nibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura ki mu mutima w'iwabo bako basa ko bongerezwa agashara ni ryari kosa kuri bo ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bako barafatwa bako baronderwa n'iperereza ibintu mwe n'icyo kandi basa yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwiwe cyane cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida nga mu Burundi nkasura kandi no ku bano bashinga amateka n'abakinguza amateka bakaraba icyo bazagufasha gucereka kino kibazo cy'abaganga kubera iyo abantu bariko baravuga iki bariko barasaba ikintu amuka usanga bariko bariruka kw'inyuma n'abapolisi cyangwa usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga kandi ari rwayi waba usanga kurazana ingorane mu gihugu nizo bintu biratuma abaganga bamwe bariko barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe cyangwa bariko baragenda hanze kubera ubwoba cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa afiye bivanye n'ubuzima babamo rero je nari mfise ikibazo mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta igiye nibihe bintu niye migambi iriko irategura ku vyerekeye iyongerwa ry'agashara kuri aba baganga nico kibazo nari mfise
urakoze titogira umunsi mwiza ngaho mu bwiza
ego
melanse sinzi ko aricyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza
ego ubwa mbere aho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasenyerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose ati rero mbega n'iki leta yo biri kirakora kugira ngo agashahara k'abo bantu ku kisununure bihava bingora kwishyura kuko ni nimwe mwatubwira ubwa mbere uwari kubyishyura murumva ko mutarushoboye kuronka uwari kubyishyura icyo kibazo nk'icyo niwe yari kubyishyura kuko icyo nabo bamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganje ariko biga amategeko ajyanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganje iratanga rekomanda ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenda icyo gihe umushikiranganje yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko tura icyo twokwituma twarashize twaragize umugambi w'amategeko yogenga igitata cy'amagara y'abantu kugira ngo igerekeye adashahara barabe ukuntu bo kwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose. Icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganje. Murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba hari uko abyumva n'uko atabyumva. Hariho n'umutegetsi usanga akitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kaburumva ko adaheza ngo akiteze. Twebwe rero mu gisata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu twaba bufite abakozi babwo bafunzwe mugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye. Murumva rero biragoye ko twovuga tuti icyoba kiriko kirakorwa n'iki. Biragoye cyewe rero sindi mu kibanza kiyereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo.
Turizera ko natwebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka. Turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melancy. Ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baraca urumbira ico gisata igikiye gukorwa nyuma yo kutwishura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza bigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambaye itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango.
Hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba nuko igisata cy'amagara y'abantu bagiye kuciriza mu politiki n'ayahandi ni umuhamagaro imuvuga ibereye wero wari mufashije urahimbagwa. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga abo bantu nibabaha agaciro simishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igisata cy'amagara y'abantu gifatwa birafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma baravye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye. Aha rero nungaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igisata cy'amagara y'abantu ntacyo buri kurafasha igihugu.
Yego. Hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nobabwira nuko boshira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abari aba bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mbere n'ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane usanga mbere nibo badadoberezanye. Ko basaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza bagafatana mu nda kugira ngo igisata cy'amagara y'abantu gitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melancy Hakizimana twibutse ko muri umukuru runani FNSS ruhurikiye mu amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu ejo nitwongera kubitura mu zombi twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi.
Murakoze namwe kuba mwatwiyumviriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo
ego
ejo cyangwa hirya y'igihe cyose muzaba dukeneye ku bibazo bijyanye n'amagara y'abantu tuzobitaho.
Ego kuri mikro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane ni nahaje nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri sanga cino munsi. Reka nshimire abo twasangiye ikiyago ku matelefoni abatwakuye muhinga bw'ivyuma ari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur John bari kumwe tuhinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu banyino mu vyanyu. Tushimye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41 mu Rwanda tukumvikana ku FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM.